Imuva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Niriwe nshuti mwese muduteza amatwi kuri uno munsi wa kabiri aho tuganira ku bibazo by'abakenyezi, ubuzima bwabo, amagara yabo, iterambere ryabo n'ibindi byinshi byerekeye bo. Ni kiganiro muri sanga mwumva buri munsi kuva saa 10 amasaha y'Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda gushika saa 11. Muri kumwe kandi na Oriane itanga ishaka nkuko bisanzwe. Ikaze mwese mu kiganiro cy'uyu munsi.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ingende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Uku kwezi kwa 10 ni ukwezi kwahariwe uguhimiriza, ukugwanya no kumenya byinshi bijyanye n'indwara ya kanseri yo mu mabere. Amashyirahamwe atandukanye harimwo n'abaganga bigenga bafata iya mbere kugira baje mu bikorwa bijyanye no guhimiriza abanyagihugu kwipimisha no kwivuza indwara ya kanseri yo mu mabere. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi twatumiye abaganga babiri bifatanyije na bagenzi babo bari muri ibyo bikorwa mu gisagara cya Bujumbura, mu mavuriro n'ahandi. Tutarinze kurangira rero, reka twakire abatumire bacu. Madame Docteur Gahama Ineza Tania, tuguhaye ikaze mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi.
Murakoze.
Ego namwe Docteur Ernest Barekinsabe, ndabahaye ikaze mu kiganiro.
Ego murakoze, ndabaramukije. Nongera ndamutsa n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika, nongera ndamutsa n'umutumire turi kumwe muri kino kiganiro.
Murakoze cyane. Ego duhere kuri mwebwe nyine Docteur Ernest, turumva ku mbuga ngurukana bumenyi muri iyi minsi aho twabona amasanamu ya video n'ahandi ku bijyanye na kampanye, ku bijyanye n'ibikorwa wewe na bagenzi bawe b'abaganga barimwo by'uguhimiriza abanyagihugu kuza kwivuza ku ivuriro rya Tanganyika Care Polyclinic indwara zitandukanye harimwo na kanseri yo mu mabere. Utubwira iki gikorwa ingene gitunganije muri make?
Icyo gikorwa kiri mu rukurikirane cy'ibyo twari tumaze gukora, kuko kuva ibi bitaro bitangura harabaye kampanye nk'iyi mu kwezi kwa kane, haraba n'iyindi mu kwezi k'umunani, haraba n'iyi igiye kurangira, isa n'izorangira ejo. Ibi rero tubigira kubera ko twasanze indwara ya kanseri muri rusange ari indwara mu Burundi iboneka kumenga ntiyizwe, n'abifashe ntibamenye ibyo bagwaye, baraguma mu Kirundi, baraguma muhira, bakazosanga barapfuye. Kandi iyo bayimenya kare bakaca kwa muganga bashoboye gukira. Ni muri iyo ntumbero rero tuza turahimiriza, tugafata nk'indwi zibiri, turahimiriza abantu kugira ngo baze kwipimisha indwara ya kanseri muri rusange, ariko na cyane cyane n'indwara ya kanseri y'ibere, kuko ni indwara nayo nyine mu Burundi iho cyane, ariko ikibabaje ni uko abantu batayizi bakayirwara, akaguma muhira no kumuhita reka muhitana kigeze yitura amaguriro ngo bamufashe. Ni muri iyi ntumbero rero bariho bashyizeho izi ndwi zibiri kugira ngo duhamagarire abenegihugu kuza kwipimisha, hanyuma aho bishoboka tukabafasha mu byo dushoboye, ibyo tudashoboye nabyo tukabereka uko bobigenza, naho bokwitura bashobora kubatunganiriza.
Murakoze cyane, muraza kutubwira byinshi bijyanye n'ingene mubapima, ingene mubavura n'ibindi byinshi. kampinzukire gato kuri docteur Gahama. Docteur nawe nkuko docteur Yannes abivuze, ingwara ya kanseri wasanze wewe abanyagihugu bayizi kwiki, nawe nyine usanze itazwi cyane batayimenyere iyo ugiye kuganira nabo cyangwa kubavura cyane kubigisha.
Jewe nkorera mu ishyirahamwe ryitwa Buzima, akaba ari ishyirahamwe ry'abaganga bagiye hamwe. Kimwe mu bikorwa dusanzwe dukora harimo kwigisha ku byerekeye kanseri y'ibere. Rero guhera dutangura kubyigisha mu 2019 biramaze kugaragara cyane yuko usanga abanyagihugu benshi batazi icyo ari cyo kanseri, batazi icyo ari cyo kanseri y'ibere. Nk'uko muganga Yannes yari yaje kubivuga, ugasanga benshi bashaka kwivuza batebye. Ikirengeye ngaho ni uko banatinya, ugasanga banatinya kwiganira n'uwo bayitoye mu kirano arihisha, ugasanga ntibabivuga, baba barangi babivuga, ugasanga n'icyo kiratera ikibazo. Baracatinya kubivuga n'uyirwaye ntaheze ngo ace kwa muganga hakikare.
None kuri ibyo nyine byo kubona batayizi bayitinya, tukiri kuri mwebwe Dr. Gahama, iyo mugiye kubigisha bavuga yuko boba banazi n'ibimenyetso byayo?
Yego cyane, hariho benshi bamaze kubona ibimenyetso byayo, biramaze kugaragara yuko babizi kwihari mu kibano. Kenshi turakunda kubaza yuko tubigisha cyane imwe muri mwebwe iyo bamaze kumva mu bana cyangwa inshuti cyangwa undi muntu wese wo mu kibanyi yarwaye kanseri y'ibere. Kenshi ntihabura abantu batatu bane batanu bahise bagakiriza bakatubwira ko ibyo bintu bamaze kubyumva mu kibano, ariko batazi neza ibyo ari byo, icyo bivako n'ibimenyetso byose cyangwa imbere batazi n'uko bari bukore iyo babonye kimwe muri ibyo n'ibimenyetso byerekane ko bashobora kuba barwaye kanseri y'ibere.
Ego mpindukiye kuri Dr. Ernest, kumbure urayivura cyangwa ukayibona ukayipima nk'uko Dr. Tanya bitubwiye, ibimenyetso byo bari nk'ibihe abo banyagihugu bo kwitega cyangwa bogerageza kumenya byinshi kuri iyo ndwara, ibimenyetso n'ibihe iyo umukenyezi afise ikibazo mu ibere amenye yuko yo bayirwaye?
Ibimenyetso birahari kandi umukenyezi uwo ari we wese arashobora no kubyibonera atarinze no kujya kwa muganga, akagenda kwa muganga n'uko yamaze kubibona. Ngerageje kuvuga bike, hari ikikunda kuboneka ni uko mu ibere umuntu arumva ko hariyo akantu k'akabyimba kariyo, yikora ko yakumva yuko hariyo akantu kariyo kagumye, hari igihe usanga kananyuganga cyane akumva ko ari akantu kagumye, kandi ako kantu akaba ari akantu atahora yumva. Kenshi iyo ari kanseri nyakantu kaba kaje mu ibere ubundi gakora n'ingoga, urashobora gusanga uno munsi gakoze ko kari gatoya ugasanga inyuma y'iminsi ibiri kongerekanye. Ikindi kigira kabiri, birashobora gushika ugasanga nk'imoko ry'ibere ugasanga rimwe umenga gitereye indani kare atariko vyahora, cyangwa ugasanga ryakwegurutse kurusha uko ryahora. Ahandi kindi hari n'icyo usanga nk'uwifyonze akabona haravuyeyo ibintu by'amaberebere cyangwa ibimeze nk'amashira cyangwa bisa n'amaraso kandi akatavyahora abona. Ubisanzwe iyo umuntu yifyonze akabona havuye n'ibintu bisa n'amaraso, icyo kiba ari ikimenyetso cyerekana yuko iryo bere rifise ikibazo. Ikindi hari igihe ashobora kubona ibere uko ryasa akabona rirahinduye ibara. Irahinduye ibara, haraje ko utuntu tumeze nk'uduherehere, aho naho nyene kiba ari ikimenyetso. Hari n'igihe abona ko ukamenga ibere ukamenga ni nk'ikintu cya rifyonze rigasa ukamenga haracokeye, aho naho nyene kenshi kiba ari ikimenyetso cyerekana yuko iryo bere rifise ikibazo. Hari n'igihe kuri nyabere asa na kimwe yumva, mugabo ugasanga mu kwaha ibyo bita ngira ngo ni amasumbi mu Kirundi, mu Gifaransa ni adenopati, ugasanga hari utuntu mu kwaha tubyimvye aratwa yahorana. Icyo nacyo nyine kiba ari ikimenyetso gishobora kwerekana yuko uyu muntu afite ikibazo cya kanseri y'ibere. Muri make navuga ko ari ivyo, ariko hari n'igihe rero ibere abona umenga haze nk'igikomere, iratangura rikavyimba hanyuma kabone menga cyatukuriye hamakaza igikomere ibyo bimaze kurengerana kenshi ikindi norangiriza ko naho ibimenyetso atari bike hari igihe umuntu afite nk'amabere novuga ariko ari atumberanye muko hakagera igihe ukabona umenga rimwe ryaduze rushuko cyahora ukamenga amabere ntakingana ariko kare yahora abona ko atumberaje aho nawe nyene kibaye kibazo naho yishonda cyonze canke ahubwo atakindi kintu abona icyo kibari kimenyetso bisaba naho nyene ko yitura abaganga kugira bamusuzume muri make ibimenyetso navuga ni ibyo
ego none tukiri ngaho nyene biba byavuye kuki none kugira ngo umuntu arinde agwara indwara nk'iyi ivamwo ibibazo nk'ibi twumvise uvuze biba byatewe n'iki kenshi no mu mahanga mu bihugu byo mu mahanga bavuga ko kumbura bari mfungurwa aba yafunguye canke abari stress nibimenyekana neza kumbure ku banyagihugu barakunda kubaza ibibazo byinshi biva kuki iyi ndwara ya kanseri
ni byinshi ariko kandi ari n'igihe usanga binagoye gusigura ahubwo icyo novuga ni uko hariho ibintu bituma iyo ndwara iboneka ibyo mu gifaransa bita facteur de risque sinzi mu kirundi kiragoye kuvuga kenshi iyi ni indwara ahanini ifata abantu bakuze gushika barenza nk'imyaka 50 muri rusange hanyuma ikindi hari igihe ni nk'umuntu yagiye mu kwezi hakiri kare umuntu yagiye mu kwezi hakiri kare harya umukobwa umuyabaga atangura kuja mu kwezi mu bisanzwe iyo agiyeyo hakiri kare nk'imbere y'imyaka 12 ico naco nyene iyo ni facteur de risque ikindi hari haba mu bisanzwe ibyo bita mu kirundi guca menopause ni ku myaka nka 50 iyo rero bishitse umuntu ugasanga agiye kuzoca amaze kurenza nk'imyaka inyuma y'inyaka 55 icyo nacyo nyene kiba ari ikibazo birashobora gutuma agira risike nini yo kurwara kanseri ikindi novuga ni n'abantu batigeze bibaruka umuntu atigeze yibaruka nawe nyene abafise risike nini yo kurwara kanseri hanyuma hari n'ibindi twovuga nka abantu babaye ndabivuge gute mu kirundi babaye expose ku marayon x umuntu yagiwe nk'amaradiyo menshi icyo nacyo nyene kiri mu bituma umuntu ashobora kugira indwara ya kanseri
iyo uvuze amaradiyo tuvuga ko ari amaradiyo yamwe yo gupima abantu kwa muganga atari amaradiyo asanzwe
yego ajya gupima kwa muganga nayo nyine iyo umuntu yamugiriye menshi ajya nayo nyene arashobora kumutera icyo kibazo ikindi ni icyo nakwita ibintu navuga genetike byo mu muryango ugasanga umudamu nka nyina wiwe canke nyinabo canke yinasenge ugasanga bararwaye kanseri iyo kanseri y'ibere kenshi usanga hari ikintu cyo mu muryango gituma nawe nyene ashobora guca ayigwara kenshi kuri abo bantu biba ari ibibazo byo mu muryango ayigwara akiri na muto ugasanga nk'umuntu w'imyaka 25-30 yayigwaye kenshi ugiye kubiraba uca usanga ari umuntu afite icyo kibazo ibibazo mu muryango ibyo twigira ibyo bibazo bya genetike muri make n'ibyo navuga
ego wakoze cyane hama Dr. Gahama mpinduke kuri mwebwe namwe twarababonye ku mbuga ngurukana bumenyi aho twabona muri ko muri yigisha namwe nyene ku bijyanye na kanseri y'amabere inyigisho zitandukanye muja mu banyagihugu mu bibanza bitandukanye izo nyigisho zo ari inyigisho zimeze gute abanyagihugu bo baba batahura izo nyigisho mu bahazerekeye kanseri y'amabere hanyuma turagaruka kuri muganga atubwire ibindi byinshi bijyanye no kwivura no kuyirwanya
ego nk'uko nababwiye hari imyaka 3 mu ishyirahamwe ryacu twigisha ku byerekeye kanseri y'ibere kera umwaka wa mbere n'umwaka wa kabiri twabyigisha mu kwezi kw'icumi ukwezi kwahariwe ibyo guhimiriza byerekeye kanseri y'ibere inyigisho zacu twigisha ku byerekeye ingene umuntu yomenya kanseri y'ibere hakiri kare. Mbega ni ibihe bimenyetso no kubiraba ko kanseri y'ibere ngo ngize ngo ndayikeka mbanguke kuja kwa muganga andabire ko ariyo canke atariyo, sanze atariyo ngira amahirwe yo kuvurwa kare, kuko biramaze kugaragara ko hariho abagize amahirwe bakavurwa kare cane bashoboye gukira. Tubwire inyigisho zacu ngaho duhagarirako cane, tubigisha icyo ari cyo kanseri y'ibere, tukabigisha mbega ni bande bakarigwa ibyo muganga yaje kuvuga, ni bande bafite ibyago byinshi byo guhura na kanseri y'ibere, tukabigisha ingene bo kwisuzuma buri kwezi, ingene bo kwisuzuma, tukabongera tukabigisha ibimenyetso byo kuraba byo gukurikiranira hafi. Ibyo byigwa ibyo rero tubigisha abanyagihugu bazakira neza cyane. Ariko kandi twahora tugira ikibazo cy'uko iyo tugiye kwigisha tukerekana amashusho, ugasanga twerekanye nk'amashusho y'amabere, ugasanga bamwe ntibabyakira neza. Tuca turagira amahirwe guhera mu kwezi kw'icumi k'umwaka uheze, aho twashoboye kuronka abantu dushyira ingufu hamwe, ishyirahamwe ry'abanyamerika ryitwa No Your Limons Foundation, akaba ari ishyirahamwe ryateguye uburyo bwo kwigisha kuri kanseri y'ibere bukoresheje amashusho y'indimu, aho indimu bayigereranya n'ibere. Kuva rero abantu dushoboye gukorera hamwe mu kwezi kw'icumi uheze, byaraduhaye ububasha bwo gushobora kwigisha umwaka wose. Ubu ntitubyigisha mu kwezi kw'icumi gusa, tubyigisha umwaka wose, bikaduha amashusho meza yo gukoresha twerekanye indimu, ibimenyetso tukabyerekana ku ndimu, aho umuntu aheza akaraba tukamwereka ati ikimenyetso ni iki, ikindi ni iki. Rero ibyo rero biradufasha ko abantu babona ibyo bimenyetso bakabyiga, bakamenya icyo ari cyo kanseri y'ibere hatagiyemo kuyitinya. Uko byagaragara ko turi kucikana mu kwitinya cyangwa kumbure amasoni ajyanye n'imico yacu, aho usanga ibihimbe bimwe by'umukenyezi tutamenyereye kubyerekana ku mashusho. Rero ubu nuvuga yuko babyakira neza, iyo tugiye kwigisha barabyakira neza, ukabona ko wumvise inyigisho, kandi tukabona tukemere ko bagiye no kubyagira abandi mu kibano, kuko kenshi bamaze kuboneka yuko usanga ibyerekeye amagara y'umukenyezi y'umukobwa atari ikintu baganira. Ariko kenshi iyo duhereje kuganira nabo usanga babagije ibibazo, ukumva yuko bashobora kubiganira hagati yabo bakayibuganiriza nabo babana.
Ego, wavuze ikintu kijyanye no gusuzuma, ariko mbere yaho reka mbaze docteur ku bijyanye n'ibimenyetso. Docteur, watubwiye ibimenyetso byinshi, docteur Ernest. Hariho aho bishikaho umuntu agwara kanseri ntabimenye, ntagire kimwe muri ibyo bimenyetso na kimwe watubwiye, nk'umuvyeyi asanzwe yaravyaye yafise n'abana, ntagire ikimenyetso na kimwe ariko akaza yumva ngo agiye mu bindi bipimo akaza yumva ngo arafise kanseri y'amabere, birashika?
Ego, ibyo birashika cyane, ni nacyo gituma bisaba yuko umukenyezi amaze gushikana imyaka 50 n'atakimenyetso na kimwe muri ibyo aba yibonye ko bisaba yuko aja kwa muganga, kuko hariho ibipimo agira nka mamografi, ugasanga irerekanye ibibazo biri mu ibere, kandi ubwiwe atakimenyetso na kimwe caboneka. Yego, ibyo rero birabaho kandi birashika kenshi.
Wakoze cyane. Hama Dr. Gahama, wavuze yuko mubigisha abanyagihugu yo muri kumwe nabo, mushoboye guhura nabo, murabigisha ingene basuzuma amabere yabo, kumbure mukoresheje ayo masanamu, indimu nk'akarorero, ko gusuzuma mubigisha kugira gute neza na neza kwibere, kugira ngo kumbure abadashoboye kuronka amahirwe y'ukuza muri izo nyigisho batwumva, wogira gute mu kwisuzuma?
Okay, icya mbere tubigisha no kumenya umwanya mwiza wo kwisuzuma, kubera hari igihe umukobwa cyangwa umukenyezi usanga amabere yiwe ababara nk'iminsi mike imbere yuko abona amaraso cyangwa igihe ari mu gasamo. Aho rero turababwira ko atari umwanya mwiza wo kwisuzuma, ariko umwanya mwiza wo kwisuzuma uharura hagati y'iminsi 3-5 uvuye mu maraso. ugafata uri wenyine ugafata umwanya ukisuzuma iyo naho utabona amaraso kumvu imwe canke iriya ni kuvuga abagabo ko n'abagabo barwara kanseri y'ibere nk'abagabo ko batabona amaraso abakenyezi baciye canke abakenyezi batabona amaraso nk'abakenyezi bonsa canke nk'abakenyezi bari kuvuke ugatuma batabona amaraso canke indi mbere yose gutuma utabona amaraso turabwira tuti hitamwo umunsi umwe mu kwezi uzokwamo kubangukira utazokwigera wibagira hama wisuzume umaze rero kumenya igihe ikiringo ciza co kwisuzuma turakubwira ati ja ahantu ha wenyene uje uri nko ku gitanda canke ku ntebe canke uhagare imbere y'ikiyo canke wicare mu ntebe wumva utekanye uri wenyene washoboye kugura agahutsi ko hejuru hama turabigisha ukuntu biyumviriza bakoresha intoke zitatu bagahera mu kwaha ukumviriza ibere ryose uhereye uhereye mu aho ibere rihereza ugenda uregereza imuko wariheza ugafyonda ukaraba ko atagitiseza ivyo ukabigira ku ibere ry'iburyo waheza ukabigira ku ibere ry'ibubamfu tukabigisha yuko kwisuzuma uraraba ukongera ugakora ko ukumviriza iyo uraba hari ibimenyetso biza ubona urabishije amaso hari nk'icyo muganga yari yavuze ngo ukabona ngo ibere ryahinduye ryaduze cyangwa ryamanutse rigahindura uko ryahora rimeze ibyo ashobora kubibonesha amaso ariko hari n'ibindi wumviriza ari uko ubwiye urafyondafyonda buke buke tukabwira gutangura wumviriza hejuru ufyonda buke buke mu nyuma ukumviriza neza indani iyo umaze kubigira kenshi rero buri kwezi buri kwezi buri kwezi ukabigira haragera igihe umubiri wawe umenya neza mu gihe hazobihinduka n'ahazoba ari akantu gato uzoba uri mu ba mbere babibona kumvura ugira amahirwe yo kuja kwivuza kare ushobore kuronka uburyo wakuvura biramaze kugaragara yuko ibice 90% nk'uko muganga yari yanabivuze ibice 90% by'abakenyezi bamenye ko bagwaye kanseri y'ibere nibo umunsi umwe bumvise ikintu kitameze neza mu ibere bagaheza bakanyukira kwa muganga icyo twifuza rero ni uko ibyo bice 90% ahubwo babimenya kare tukubigisha bakamenya kwisuzuma buri kwezi bakamenya kwisuzuma ku buryo igihe cyose hazobihinduka naho rizobe ritoye bazobibona kare cyane
ego Dr. Gahama ku mbuga ngo rukanyura bumenye nk'uko nabivuze twababonye muri ko murigisha harimo n'abahungu nabo nyine murabigisha nabo nyine barasuzuma amabere yabo muri ubwo buryo nyine
ego me barasuzuma kubera abagabo abahungu n'abagabo nabo ntibashobora kuvura kanseri y'ibere nubwo bitabakarira cyangwa nk'abakenyezi uno munsi baravuga yuko umugore umwe muri 12 ashobora guhura n'ibyago byo kurwara kanseri y'ibere mu buzima bwiwe ariko abagabo ibice biracari hasi ni umugabo umwe ku 1000 isigura nubwo ariko ari bake birabaho yuko bashobora kurwara kanseri y'ibere ahubwo ikimaze kugaragara ku bagabo nuko bobo niyo bayirwaye usanga igiye kumenyekana itegeko kuko atanumva azokwigera yiyumvira ati kumbura reka ngwaye kanseri y'ibere kuko batamenya ko bayirwara nico gituma nabone turababwira yegome kanseri y'ibere abagabo barashobora kuyirwara nubwo ari bice bikeyi nabone ni byiza ko bagenda bakibarimviriza nkuko abakenyezi baza barimviriza kwezi
ego hama ngaruke kuri docteur bareke nsabe turazi yuko hariho abakenyezi abigeme bavutse bafise amabere atangana ni kintu kizwi cyane ku bigeme n'abakenyezi ico coba ari kintu kumbure gifise isobanuro coba gifise aho gihuriye na kanseri cyangwa umuntu yotekana akavuga ati niko naremwe ntabwo ntuye kugira kuri kanseri Radio Ijwi ry'Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi saa 10 amasaha y'Ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda gushika saa 11 kuri uku kwezi kwa 10 aho isi isanzwe ihimiriza abantu kumenya byinshi no kwivuza indwara ya kanseri mu mabere twatumiye abaganga babiri bariko baradufasha gutegera byinshi kuri kanseri mu mabere umwe ni Dr. Ernest Barekensabe avura indwara z'abakenyezi n'izijanye no kwibaruka ubundi ni Dr. Gahama Ineza Tania avura indwara zitandukanye nawe nyene akaba ari mu bikorwa bose ahubwo bose bakaba ari mu bikorwa cyo twita kampanye byo guhimiriza abanyagihugu kwivuza no kugwanya indwara ya kanseri mu byo bitandukanye zitandukanye ego tugarutse ku batumire bacu rero bari muri ibyo bikorwa bya kampanye Dr. Ernest aho kuri Tanganyika Care Polyclinic ubuhinga bwo kuvura kansere mu mabere goba buhari muri kumaragerageza kupima cyangwa kuvura abantu goba ari ubuhe muri kumarahamagarira abantu kuja kwitura
icyo kuvura kanseri y'ibere no tangura nkabivuga muri rusange hanyuma nkavanza no kuho tugeze hajya kuri ibitaro Tanganyika Care Polyclinic ubundi umuntu yafise kanseri y'ibere canke iyo ibonye ko bijya bimenyetso akaza kwa muganga hariho ibipimo tumusaba gukoresha hari icyo bita mammography iyo ni radio bagira yo ku mabere irashobora kwerekana ibibazo bitari bice biri mu ibere iruhande y'iyo mammography barashirako n'ikindi bita ecography ecography isanzwe nk'ibyo basanzwe bakora ku bindi bihimba by'umubiri ibipimo rero iyo babigize birerekana cya kintu wari wabonye wari wiyumvise ko irashobora kwerekana mu ibere ko hariyo akantu kameze nabi iyo rero imaze kubyerekana kenshi hariho umuntu yagize iyo mammography cyangwa ecography hariho ukuntu abivuga atanze inyishu akakwereka yuko ako kantu yabonye gashobora kuba ari kanseri cyangwa itoba ari kanseri ariko ntibihereraho bica bisaba yuko ufata muri ka kantu yabona mu iradiyo canke nawe wari wiyumvise ko bisaba ko bakura ko akanyama gato bagatwara muri laboratoire ibyo bita biopsi iyo biopsi rero niyo muri laboratoire batubwira bati ni kanseri kuko mba na kanseri naho byose ari kanseri y'ibere ziri ubwoko bwinshi nyene ni nako zitavugwa kumwe hanyuma bamaze kwerekana ko ari kanseri igikurikira abasigaye yuko kuraba yuko bikunda ko iyo kanseri ico kivyimba bamaze kubona mu ibere ko bikunda yuko ushobora kugikurayo aho ni bimwe bita ibyo kubaga ibyo bita shiririje kenshi rero no kuri kanseri y'ibere shiririje kenshi ikunda kuyigira hari igihe bisaba ko agiye usanga bidakunda kugira shiririje kubera hari igihe usanga ico kivyimba carabaye kinini ofe ugikuyeyo gaca usanga ubuyo nk'ibere ryose cyangwa ugasanga n'umuntu afise ibere ritoyi ikibyimba ari kintu ugasanga ibyo kugira shirije ntibikunda iyo rero ibyo kugira shirije bidakunze baca bamuha imiti ibyo bita chimiotherapy bakamuha imiti iyo miti iza gutuma cyangwa ibyimba kigabanuka cyangwa no kuyonga kikayonga hanyuma iyo kimaze kugabanuka acakurikira ukubwira bacakwirikira shirije n'ubundi utegereza kubwira shirije kuko nawe kiba cyagabanutse utegereza kugikurayo kandi iyo shiririje ugikuyeyo bijana nuko no mu kwaha hariho udusumbi turiyo adenopati aho yategereza kudukurayo hanyuma ibi byo kubaga biheze ucukurikiza ko chimiotherapy iyi ni imiti bafata iyi nayo ngira ngo ndakigaruka ko mu mwanya inyuma ya chimiotherapy bivanye n'iyo kanseri iyo ariyo ingene ingana aho imaze gushika hari igihe bisaba yuko wongera ko ubundi buhinga bita radiotherapy aha rero kuri iki cya chimiotherapy mu Burundi icyo nticyahoraho ariko ubu nungaha kubitari wacu iyi chimiotherapy twatanguye kuyitanga gusa muri ibintu byo kuvura kanseri y'ibere mu Burundi aho tutarashika no kuvuga aha kubitari wacu ubu buhinga nta buriho no mu Burundi hose nta buhari ni cya radiotherapy kenshi iyo bisabwe yuko umurwayi azokenera radiotherapy bica bisaba ko tumurungika hanze kuko mu Burundi ibintu bikunda kwezi muri make ingene bavura kanseri y'ibere nibi gusa bivana n'iyo kanseri urwego uyibonye imaze gushikako hari n'igihe usanga imaze gushika kure imaze gufata ibindi bihimba aho naho nyine ibyo kuyibaga tubanza kubura biretse aba uratanga chimiotherapy ya miti bano hanyuma mu nyuma ukazoheza ukamubaga mu nyuma mugabo yatanguye chimiotherapy. Ego nivyo mu nshamake nashobora kuvuga mu kubijanye no kuvura kanseri y'ibere.
Ego hama ivyuma tubwiye mu vyuma mwavuze uburyo bwinshi bwo kwipima radio canke biopsy hoba kumbura hukorera canke handi mu gihugu canke mu gisagara ca Bujumbura hoba hari ivyo vyuma vyo gupima kumbure niba kansere irimo birahari byinshi kubyo ko umukenyezi yo haguruka akavuga tereka nje kwipimisha hana barafise uburyo bondabira kimwe muri cyo
mu Burundi cyangwa mu gisagara cya Bujumbura uburyo bwo kwipima burahari iyi mammography navuze echography biopsy ibi byose birashoboka ndetse navuze ko no mu kuvura ubu tugeze no kuyindi ntambwe ya chimiotherapy umva yuko no mu Burundi turiko turatera imbere mu byo kuvura indwara kuko mu minsi iheze ibi byose ntivyabaho kenshi umuntu ayigwaye yacakenda hanze kugira ngo bamukorere ibi byose ariko urumva yuko turashobora kuyipima ari ukenera kubaga tukamubaga tukamukora ari ukenera chimiotherapy tukayimuha bisabwe yuko azokenera radiotherapy akaba ariho tumurungika hanze ariko rumva n'ibyo bya radiotherapy turizera yuko nazo nyene mu minsi iri imbere nazo nyene bizoshoboka.
Ego Dr. Gahama hari ico kumbure mwokongera ko kubijanye n'uburyo kanseri ivugwa mu gihugu cy'u Burundi kwa dusiguriye ko kanseri iri mu buryo bwinshi cyane ibikoresho ni byinshi uburyo ivugwa ni byinshi hari ico mwokongera ko
ico nokongera ko kijanye nuko twibyo maze kubona bigaragara mu cyo iyo turiko turigisha nuko ivyose muganga avuze aho abantu atavyo bazi ugasanga umugwayi aracuragiritse ndetse n'uburyo bwiwe ubwo yarafise ko amafaranga buhereye mu rugo kuko kucukagirika atamenya ati mbega mpera hehe hatakurikira iki bino kwipimisha hehe ibyo rero ugasanga birimwe muri bimwe bisesekuye n'itunga ry'umuryango imbere nuko umurwayi ashikira mu rugo byo kwivuza rero biri no mu byo twe twigisha tuti bishitse ukibona ikibazo mbega noja hehe n'ibi bipimo bikenewe noraba muganga uyuhe ahama n'ibi bipima azontuma iyo umurwayi amaze kubimenya ibyo yose muganga ahejeje kuvuga biramutuma amenya iyo atumbera akamenya nitihavuye ikihakurikira iki ugasanga umuntu ntatakaje umwanya wo kwivuza kandi ntatakaje n'uburyo bwiwe.
Murakoze cyane Dr. Ernest none abaganga mupima canke muvura kansere mwoba muri kirenga bimeze gute mu buhinga abaganga bafise mu gihugu muri kino gihe
ikikwano nagira se mvuga ngira ko mvuga ko abariko baratwumviriza ntibibaze yuko ibi byo gupima iyi kansere ari bijanye n'iyi kampanye twavuze ibi biri mu bikorwa bya misi yose hanyuma icyuko abashobora gupima iyi ndwara uko baba bangana mu gihugu muri no kuri si benshi kuko ahanini uzasanga bikorwa n'aba baganga ariko ndavuga babize izi ndwara zo kuvura abakenyezi abajinekologi nabo mu bisanzwe mu Burundi si benshi ariko ho mu gisagara cya Bujumbura hariho abatari bake kutaro bitandukanye.
Uburyo bwo bisaba bwo gupima ibere gupima indwara ya kanseri bungana gute umunyagihugu yumve yoba afise icyo kibazo canke yoba ari agwaje umuntu uburyo bungana gute amafaranga nangahe kwipimisha
ipimisha hariho consultation ahanini consultation usanga atari amahera menshi ariko kumbure ikiza guhava bitwara amahera menshi n'ibundi buhinga bwo muri laboratoire kuko navuze nyene ni ibintu bisaba ubuhinga bwinshi nkuko nari nabivuze hari no mu Burundi ntivyahoraho ibi rero n'ukuri birasaba uburyo butari buke murantunga sashobora kumenya igitigiri cyanyacu cy'amahera bitwara ariko n'amahera atari menshi cyane kuko mvuga ati si menshi cyane uko hari abantu nkubu bahora ba ugasanga arinze gufata indege yagiye hanze kwivuza ikibazo hanini nkuko mugenzanje yari yabivuza kikunda gushika nuko abagwayi baracoragirika ntamenye aho yitura akazubwira kwibuka kuja kwa muganga n'uburyo yari afise yarabuhereje mu bindi bintu arabamuhenze canke yagiye mu bintazi nosaba gusabana yuko umuntu yibonye ko iki kimenyetso bibi twavuze yo kwitura muganga hakiri kare nibaza ko iby'uburyo azosanga atari umurengera cyane
yo kwitura umuganga wuhe umujinekologe kubijanye n'amabere
muri rusange yo kwitura umujinekologe ariko n'abandi baganga abatwita abare medecin generaliste nabo nyene kenshi bababizi arashobora kubona ko ari umuntu afite ikibazo ari ibyo abona adashoboye arashobora guca murungikira umujenetologe akamufasha
ku biro bitandukanye Dr. Gahama muba mwarakoreye ko umukenyezi yifuza kwipimisha cyangwa umwigeme hari ibitigire mwaba muzi by'uburyo babakoresha
nta gitigiri kivuga ngo kuko hamari ikintu muganga yigeze kuvuga ati kanseri ziri ubwoko bwinshi kuko kanseri ziri ubwoko bwinshi niko mu kuzipima ntiwavuga ngo ni inzira imwe ngo bose bakoresha hari igihe bakoresha igipimo kimwe kikakwereka kuko kanseri afise n'ibikenewe ugasanga inzira iba inzira ngufiya ariko n'abandi usanga bikenerwa kuraba mbega ahandi harafatwa mbega ni ubwoko bwo ugasanga uburyo ntibungana ariko kucerekeye uko twe duhora tubabwira ku byerekeye ibyo kwipimisha urabona yavutse ati abaganga benshi bize ibyerekeye amagara y'umufasi n'ibyo kwibaruka benshi usanga ari mu gisagara cya Bujumbura abari ruguru si benshi icyo twe duhora twigisha ni uko bivana n'ahantu umuntu ari hariho ububasha buba buhari iyo ufise uburyo bwo kubonana n'uwo muganga yize indwara z'abakenyezi ariwe witura ariko uri ahantu atawo muganga ahari urashobora kuraba n'uwundi mu mitse wari wose nkaho tukunda kwiga mu mitse nshya harise ukamuraba uri ahantu uwo muganga atawuhari ariko hakaba hariho irindi biro ritoya rikwegereye naho ne egera umuganga akorera na wene arashobora kurabira ariko uko biri kose ntubyigumize n'ungume muhira wegere umuganga akwegereye
ego docteur Ernest Barikensabe mwavuze yuko hari uburyo bwinshi ubunye busigaye buhari mu gihugu cy'u Burundi mu bwo mwatugiye bwinshi cyane kandi biraremesha mwavuze ko muri komorana muri mu bikorwa byo kubaga abantu ibere kuri Tanganyika Care Polyclinic muraribaga muri rusange mukaribaga mukarivura
ari rusange umuntu afite ikibazo cy'ibere kuri Tanganyika Care Polyclinic turashobora kumufasha tukaribaga navuze yuko ubu hari n'imiti ya chimiotherapy ubu irahari iyo gusabishitse ugasanga n'umuntu azokenera radiotherapy aho niho byosaba yuko tumurungika hanze ariko gushaka kuri chimiotherapy ibyo turabikora
ego hama bijanye no kumubaga iyo bavuze ngo umukenyezi agiye kubagwa gushika naho amabere bayaca benshi nibwo bwo bahora bagira hari ingaruka zihora ziba ku bakenyezi baba baragize amabere yabo acika kuko hari abo numva mu minsi yahera babaza bati none ko baba baciye imitsi y'umubiri hari ingaruka nyuma yaho
murakoze cyane ahubwo ikindi twavuga kuri ibi ni uko abakenyezi kugira ngo baevite cyanke bagwanye ibi by'uko ibere barica ni ikinyende cy'uko bokwisuzumisha hakiri kare kuko ibere bigera aho barica ari uko umuntu yipimishije iyo kanseri igeze kure si niyo yipimishije hakiri kare ka kavimba kakiri gatoyi ntibikenerwa ko ibere barica barakura ako kabyimba akaguma n'ibere ryiwe hanyuma iyo bishitse ibere bakarica nta bibazo birebire bikunda gushika arabandanya baho nta ari bikunda gushika ugasanga nko mu kwaha bakuyeyo twa dusumbi navuga twatugangiriyo ugasanga haragiyeyo amazi ariko nabyo nyene barabivura bigakira cyane bigashe ugasanga mu kuboko aragize ibibazo byo kugorora ukuguru ukuboko cyane kunyuganje koko bikagorana ibyo navyo nyene kenshi baragira ibyo bita kinesiterapi bigahera ndashaka kuvuga rero yuko iyo nahibere iyo bishitse bakarikurayo nayibazo birebire umukenyezi agira arabandanya baho ariko nico meze kuvuga kugira ngo abakenyezi ba ibe ntashike yuko barikura ko ryose nuko bokwishimisha kare
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
Kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
Iwanyu mu ntara
Tishwiki Amerika isamirira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda tubibutse kandi ko turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga ku munsi wa kabiri tuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme uno munsi tuko turaganira ku kibazo c'ingwara ya kanseri yo mu mabere ukwezi kwa cumi niho isi igerageza guhimiriza abantu kuyivuza no kuyipimisha turi kumwe na Dr. Ernest Barikinsabe ariko akorera ku bitaro Tanganyika Care Polyclinic na Dr. Gahama Ineza Tanya na wenyine avura mu gisagara cha Bujumbura Radio Ijwi rya Amerika ingarutse kuri mwebwe Dr. Gahama muratanga inyigisho mu bice bitandukanye kumbure no mu gihugu hagati iyo muronse akaryo ko kuja mu gihugu hagati abanyagihugu musanga kanseri mu mabere bayizi bayiganira ko usanga bimeze gute
iyo tushoboye kuja ruguru tukwigisha vyerekeye kanseri y'ibere twama dusanga koko bayizi usanga bayizi iyo tubajije bakatubwira turazi umuntu wo mu kibanye turazi umukibano ati turazi umuntu wo mu muryango yayigwaye ariko ibyo kwiganira koko usanga kenshi batayiganiraho impamvu batubwira kenshi usanga batubwira ati niko tuta batubona icyo turi buyivuge ko tutakarantera n'ubwoba ugasanga kandi cyaba ari indwara yereke amabere ibintu abantu badasanga baganira ubundi ariko icyo duha dushima ni uko iyo tuhavuye usanga batanga icyo kiganiro ubu muri kuno kwezi twarashoboye no kuronka akacyo ko kwigisha abana b'abakobwa ugasanga baruguru bagashaka kutubwira ati twero n'isukuri kwiganira n'abamama wacu n'abasenge n'abandi babyeyi tubana kugira ngo dushobore gutangura kwivuga kubera baba baronse inkuru yo kuvuga ku byerekeye kanseri y'amabere ubundi batinya kwivuga ko usanga atana kimwe ntibayizi ko ugasanga n'ubwoba gusa no kutamenya icyo bari buvuge ariko iyo tashoboye kwiga usanga bishobora kubafasha gutangura kubiganira ko
ego birumvikana ko n'abaganga no hagati mu gihugu baba inkeho ari bakenya cyane Dr. Barikinsabe mwoba kumbure mufise imigambi y'ukuzoja kugira isekeza nk'iryo muri komaragira mu gihugu hagati kuko akenshi abanywanyi bacu barakunze kutubwira yuko uburyo bwose abaganga bose bari Bujumbura abari mu gihugu hagati nabo mushobora kuzobashikira mu misiri imbere
ego ibitaro nkora ko biratashasha ariko nkuko mu ntumbero yacu hari mu byuko byofasha abarundi bivuza cyane cyane izindwara za kanseri nico kirimo muri kazoza turategekanya yuko tuzorondera ubuntu twobikora ugasagenda mu ntara hagati mu gihugu kugira ngo dushishikare twigisha abantu babimenye aha nagira mvuge ko nyiri kampanye twarimo nagiye mbona nk'umuntu ugasanga iyo kanseri haheze nk'imyaka ibiri yarazi ko ayifise ngabo ugasanga yaciye aguma muhira akibuka kuza kwa muganga ari uko yumvise ngo hari kampanye icyo nacyo urumva ngira ngo kuba kutamenya muri kazoza no kuri turategekanya yuko tuzoshika mu gihugu hagati kugira ngo twigishe abantu bareke kuguma muhira ariko biture kwa muganga nkuko nabivuze iyo umuntu yituye kwa muganga hakiri kare n'ukuri umuntu umuntu aramufasha ugasanga arenza kugira ibibazo birebire
muri izo kampanyi nyine muri aya masekezaho bahariho uburyo bwo gufasha abanyagihugu batishoboye kuriha uburyo busabwa kwivuza
muri izi kampanye icyo cy'uburyo bwo gufasha abantu batishoboye nicyo nta kirimo aha rero nagira njangira ko nsaba cyane mbarira abantu batwumviriza yuko n'ukuri abantu bose bogira uruhara muri ibintu by'indwara ya kanseri kuko ugiye kubiraba indwara ya kanseri si indwara y'umuntu umwe kenshi biragora ko ashobora kuyivuza ndetse n'umuryango kenshi n'umuryango birashobora gushika n'umuryango ukananirwa aha rero bisaba yuko umuntu uwo ari we wese yoshyiramo ingufu kugira ngo turabe yuko twafasha ababyeyi bacu abashiki bacu ntibagire ibibazo aha kandi hariho abandi bantu notera kamo ni nk'amasiranse hari abantu usanga bafise amasiranse abarihira mugabo hageze kuri ikintu cya kanseri ugasanga ntibemera kubarihira wumva aha naho nyine tutakiba ikibazo kuko urumva uyu muntu bitabimugora navuga n'ikindi kumbure n'abandi bantu bafise uburyo bogerageza no kuri bagafasha kugira ngo sabe ko dufasha abantu nkuko navuze yuko iyi ndwara ya kanseri atari y'umuntu umwe kuko umuntu umwe ntabyashobora usanga ari ibintu biruhisha cyane ntaduca dusaba no ku rwego rw'igihugu nk'abantu barongoye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kuko iki kibazo nabo nyine bugifata mu minwe kugira ngo turabe yuko twafasha aba bantu bafise ibibazo
yego kuri kanseri y'amabere iza yonyine ije mu mabere bigahereraho canke ibifatanye n'izindi ndwara umuntu aba afise canke iyo byura izindi ndwara mu mubiri w'umuntu
kanseri y'ibere hari igihe umuntu ayigwara ari uko yoba yaragwaye ubundi bwoko bw'amakanseri yarageze nka kanseri yo mu nda nka kanseri yo mu maovere bihava bingora ku kivuga mu Kirundi aho ugasanga kubera yagize ayo makanseri cyane mu muryango hari abantu bagize ayo makanseri bigaca ugasanga nawe nyine arayigwaye ahandi ni uko umuntu agwaye kanseri y'ibere ntayivutse kare agashika kure ishifata ibindi bihimba ugasanga iragiye mu mahaha iragiye mu magufa iragiye mu gitigu n'ibindi bihimba bitabike byo mu mubiri
Dr. Gahama kumbure dufasha kanseri y'amabere twavuga ko ari kanseri yo mu gitereko canke uhora yumva wita gute mu Kirundi kuwifuza kumenya
hariho mpamvu bavuga ngo kanseri y'udusaho dukora imbuto z'umukenyezi sinzi ko muganga yombwire
twabifata nk'uko
mu nyigisho madame Gahama mutanga zitandukanye iyo mugiye mu banyagihugu izi nyigisho murabona koko bazifata nk'ama muja amaja hehe mutunganije gute muri izo nyigisho mutanga aho muja kugira ngo kumbure abantu batangure kumva yuko hari abantu bagiye kubashikira babaha izo nyigisho
nkuko twitunganije dusanzwe twigisha ibyo byerekeye kanseri y'ibere mu kwezi kw'icumi ariko n'umwaka wose turazigisha hama tuzigisha ku buntu abakenyezi uko babangana bose ari babiri ari batatu ari umugabo w'abakenyezi icumi cyangwa mirongo itanu cyangwa ijana n'abarenze umwe tutubwira gusa tubasanga tukabigisha ku hari n'igihe rimwe rimwe tuba tuja ruguru cyane cyane nko muri kuno kwezi kw'icumi aho twari twifuje cyane gushobora gushikira abantu benshi bari mu ntara zo hagati mu gihugu naho ubwizo tuba dushaka gushika ko atari iminsi yose tuwushika ko
ego hama mwogira ko mukaduha kumbure uburyo bobashikira hariho amashirahamwe yipfuza kubahamagara mwigishe abanywanyi babo canke intara yabo bobashikira gute ishirahamwe ryanyu uzima
uzima turafise inimero dusanzwe dukoresha ariyo nimero ushobora gutora ko iyo ufise ikibazo cyo kubaza izo nazo akaba ari 71 mirongo itanu na kane mirongo itatu ubusa ndasubiramo mirongo irindwi na rimwe mirongo itanu na kane mirongo itatu ubusa ariko ku basanzwe bakoresha ubuhinga ngurukana bumenyi bashobora kudusanga kuri Facebook kuri Instagram kuri Twitter ku izina rya Uzima cyangwa Uzima Association.
Ego murakoze cyane hama mpindukire na Dr. Bareke Nsabe Dr. Ernest Bareke Nsabe namwe mutubwira aho muherereye kuri Tanganyika ke polyclinic mwavuze ko ari ivuriro rishasha riherereye hehe nimero kumbure abakenyezi bariko barabyumva bo bitura kugira ngo baze muri iyo sekeza ryo kuvura no kubaga nihe nimero
ivuriro riri muri kinanere ya gatanu hagati ya Mercedes South Office na Iskam hanyuma ku bantu baba bafite ikibazo ntibashaka kuza kwivuza bo bahamagara kuri 69 15 30 21.
Yego musubire muduhereye nimero kandi
69 15 30 21.
Ni ukuvuga ko muri iryo sekeza ni buri munsi muzorangiza ryari irindi sekeza rizoza ryari
aba bantu bafise ibibazo ntiborindi sekeza kuko ibi ni ibikorwa dusanzwe dukora minsi yose isekeza cyoyo ubwaryo riherana n'iyindi ariko kwakira abantu bafise ibibazo ibikorwa bya minsi yose umwanya uwo ariwo wose batarinze kuraba isekeza bakabacunganiriza.
Nibyo koko buri muntu akwiye kwisuzuma akivuza umwana uwo ari we wese atari mwisekeza gusa. Ariko wakoze cyane rwose kutugira byinshi byerekeye indwara ya kanseri n'ibyuma n'ubuvuzi busigaye buhari mu gihugu cy'u Burundi muri iki gihe. Tubonye akaryo ko kumenya byinshi kuko akenshi abanyagihugu bari doga yuko bategerezwa kuja mu bindi bihugu mu kwivuza ariko ni byiza ko hariho uburyo bashobora kwivuriza mu gihugu cy'u Burundi nyene. Reka mfate kano kanya turangiza ikiganiro nshimire cyane rwose abatumire bacu b'uyu munsi mu kiganiro muri Isanga. Uwo mwari mwumvise ari Dr. Ernest Bareke Nsabe havura indwara z'abakenyezi n'izindi zijanye no kwibaruka ari mu bikorwa by'isekeza akaba asanzwe akorera kandi kuri Tanganyika Care Polyclinic n'ivuriro ngaho ibijumbura mu Burundi. Inimero yazitanze aho mushobora kubahamagara mukabitura 69 15 30 21. Ubundi twari kumwe ni Dr. Gahama Ineza Tania avurira indwara zitandukanye ngahe mu gisagara cya Bujumbura akaba kandi atanga n'inyigisho zitandukanye muri iki gihe muri uku kwezi zari zijanye na kanseri yo mu mabere. Dusozera ikiganiro cyacu Dr. Bareke Nsabe akajambo ka nyuma murakoze.
Akajambo ka nyuma ni uko nashimira abakurikiranye kino kiganiro nongera nsubira guhamagara gutera kamo abarundi n'abarundikazi bo twamaze kuvuga yuko iyi kanseri y'ibere atari abakenyezi gusa ariko n'abagabo ibafata yuko n'ukuri bogerageza bakisuzumisha hakiri kare ibintu bitaragera kure kandi nk'uko twabivuze mu Burundi uburyo bwo kubafasha buramaze kuboneka kandi buriko buratera imbere. Nibaza ko abatwumvise bogerageza bakumva akakamo turiko turabatera ni kugira ngo dukinge ibintu bitaragera kure. Murakoze rero nongera nokongera gutera akamo uyu mugenzi wanje twari ko mu kiganiro nongera ndamutera intege kugira ngo babandanye igikorwa cyo kwigisha abantu kugira ngo aba bantu baza baragira ibibazo kubera kutamenya bashobore kwitura kwa muganga hakiri kare. Murakoze.
Murakoze cyane namwe Dr. Gahama Ineza Tania turabashimiye cyane namwe ku kanya mwafashe kuganira natwe akajambo ka nyuma dusozera. Murakoze cyane.
Eh, nanjye nongeye gushima ku butumire bwanyu kuri kino kiganiro. Nongera mvuga yuko mu Kirundi baravuga ngo uca ukira indwara arirata. Njye ndifuza gutumirira umuntu wese yashobora kumviriza kino kiganiro ntitugatinye indwara ya kanseri, ko uko tuyitinye ntitwivuge bituma n'uyirwaye atinya ntavuge, ugasanga yagiye kwivuza igihe cararengeranye. Ni ukubahuka kuganira ibyerekeye amagara y'umukenyezi, kubahuka kuganira ibyerekeye kanseri y'ibere, hama umuntu akisuzuma buri kwezi. Igihe cyose ubonye hari ikintu wiketse, banguka wegere umuganga akwegereye, ubimwereke, kumbure bishobora kugitsa ubuzima.
Murakoze cyane rwose baganga muri ibikorwa byo kwigisha abanyagihugu no kuvura abanyagihugu indwara ya kanseri mu mabere. Ndabashimiye cyane rwose mu butumire mwitabiye guno munsi, n'abariko baratwumviriza mwese ndabashimiye cyane ko mwakurikiranye ikiganiro muri Isanga cy'uyu munsi. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka, Radio Ijwi rya Amerika. Ndabashimiye umunsi mwiza.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika.
Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Ndashimiye promesse yatumye menyekana.
Ni wikiri na mwini. Yo sé mi sangre nada.